Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza inshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi.
Bigiye kuzamura rero ku rwego rw'ubukungu, rwego rw'ubucuruzi, byorohereze abashoramari mu kuza mu Rwanda, byorohereze politike y'ubukerarugendo.
Uyu ni Ismail Buchanan, umpuguke mu bya politiki, avuga ku kamaro visa zifitiye u Rwanda. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'urugendo rwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Burundi, Pascal Barandagiye, mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Tanzania, abashishikariza gutahuka.
Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahinyanyuye itegeko ritunganya gushasha ibyerekeye amatagisi bwa mbere mu kiringo cy'imyaka 30. Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron azobonana n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Liban, Saad Hariri, ejo ku munsi wa gatandatu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, hagati aho ngaho abantu batatu biciwe mu mvururu i Nairobi muri Kenya. Amakuru yo mu bihugu rero by'ibindi bitari mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere muri Kenya. Abantu batatu bishwe barashwe mu murwa mukuru Nairobi mu mvururu zubuye nyuma y'ibyumweru bibiri by'ituze. Abatavuga rumwe na leta biroshya mu mihanda, kandi leta yari yabujije ikitwa imyigaragambyo icyo ari cyo cyose. Bari bagiye kwakira Raila Odinga waruvuye mu rugendo rw'iminsi 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babanje guteranira mu nkengero z'ikibuga cy'indege mpuzamahanga Jomo Kenyatta, basakabaka cyane ngo baba, 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 bishatse kuvuga papa mu Giswahili. Abenshi bari urubyiruko. Bakomeje bakurikiye imodoka ya Odinga n'izari ziherekeje. Nibwo abapolisi babirayemo babarasa ibyuka biryana mu maso n'ibipira bisohora amazi n'ingufu nyinshi, ariko bibi by'ubusa abayoboke ba Odinga nabo babatera amabuye. Nibwo rero abapolisi babonye bibarenze bakoresheje amasasu nyakuri, abantu rero batatu barapfa.
Naho muri Zimbabwe, abanyazimbabwe bahamagariwe kuja mu mabarabara ku bwinshi kugira basabe President Robert Mugabe kuva ku butegetsi. Christopher Muchangwa ayoboye muhari uhurikiyemo abasirikare b'abakukuruke bahoze ku rugamba, yabwiye abamenyeshamakuru ko ahamagariye abanyagihugu mu myiyerekano kuri uyu wa gatandatu igenewe kwirukana President Robert Mugabe ku butegetsi. Muchangwa avuga ko iherezo rya Mugabe yemeje ko igisirikare kizofasha abanyagihugu muri iyo myiyerekano ishobora kwitabwa n'ibihumbi by'abanyazimbabwe bageramiwe n'ibibazo by'ukubaho hamwe n'iby'ubutunzi. Uwahoze ayoboye ibiro bya gisirikare bishinzwe iperereza Supremo Domiso Dabengwa nawe yavuze ko atazokwitaba iyo myiyerekano, yongera ko abanyazimbabwe barambiwe n'igitugu cya Mugabe. Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagiye abona ubwa mbere uno munsi kuwa gatanu kuva igisirikare kimucungiwe mu rugo mu ntango z'indwi. Mugabe yari mu birori byo gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri barangije kuri kaminuza Zimbabwe Open University, iyo kaminuza iri iharare ku mugwa mukuru wa Zimbabwe. Abanyazimbabwe bafise icyizere cy'uko ibintu bizosubira kuba nka mbere mu buryo bwihuta. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe afatiye ku madini basavye Mugabe kwihutira gutanga ubutegetsi abasirikare bamaze gufata igihugu. Mugabe ntiyari bwaje habona kuva aho abasirikare bafatiye ibintu mu minwe ku munsi wa gatatu. Amakuru ashikirizwa n'itangazamakuru amenyesha ko ibiganiro hagati ya Mugabe n'abasirikare atacu byavuyemo, kandi ko yanse gutanga ubutegetsi, ariko igisirikare cya Zimbabwe gitangaza ko ibiganiro hagati yabo na Perezida Mugabe biriko biratera imbere cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Togo abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoze imyigaragambyo ku munsi wa kabiri wikurikiranije mu murwa mukuru Lomé. Mu byo basaba harimo kwegura kwa President Faure Gnassingbé no kuvugurura mu mizi inzego z'ubutegetsi. Umuryango wa Gnassingbé umaze imyaka irenga 50 wihariye ubutegetsi ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Imyigaragambyo yatumijwe n'amashyaka yishyize hamwe 18 atavuga rumwe n'ubutegetsi. Bateganije kuyikora iminsi 3 kugeza ejo kwa gatandatu. Kuva mu kwezi kwa munani gushize, abaturage batabarika bakora imyigaragambyo kuwa kane no kuwa gatanu wa buri cyumweru muri Togo mu mijyi itandukanye. Abantu 16 bamaze kubigwamo. Umuryango CEDEAO w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba watumye Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo kugerageza kumvikanisha ubutegetsi bwa Togo n'abatavuga rumwe nabwo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tugaruke ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho inama ngengamateka yemeje ejo ku munsi wa kane integuro y'itegeko amurantunga n'inama nshingamateka yemeje ejo ku wa kane integuro y'itegeko ritunganya gushasha ivyerekeye amatagisi mu gihugu. Bubaye bwa mbere itegeko rigenga amatagisi rihinyanyurwa mu kiringo c'imyaka 30 ivyo bibaye insinzi. Perezida Donald Trump n'abarepublika bari bakeneye cyane rwose nyuma y'uko atategeko rikomeye rishoboye kurengana mu kiringo kiri hafi y'umwaka. Mu butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Trump avuga ko kugabaniriza amatagisi amashyirahamwe n'abanyamerika basanzwe bizogira akamaro gakomeye ku butunzi bw'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan yavuze ko iyemezwa ry'itegeko ritunganya gushasha ibyerekeye amatagisi ari intambwe ikomeye cyane. Ni insinzi ikomeye cyane ku barepublika inyuma y'uko bagerageje inshuro zitari nke gukuraho no gusubiriza itegeko ryorohereza abanyamerika kwivuza ryatewe ko umukono na Barack Obama yahoze ari perezida wa Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tugaruke muri Afrika aho muriro w'impanuka wasambuye mu ijoro ryeje kuwa kane ryashiriwe no musi kwa gatanu igice cy'inyubakwa y'inama nshingamateka y'igihugu cya Cameroon ku murwa mukuru Yaoundé. Ibintu bitari bikeye byononekaye yamara ntabasize ubuzima cyangwa ngo bakomereke. Umuriro w'impanuka wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane mu gice cy'inyuma y'inyubakwa y'inama nshingamateka. Umuriro wari wazimijwe mu bucagucagu bw'uno musi kwa gatanu. Abashinga amateka b'imigambwe yose abaserukira abategetsi ba leta n'umukuru w'inama nshinga amateka bose baje kuraba ivyononekaye. Abapolisi baragenzuye amayira yose ajana ku nyubako y'inama nshinga amateka. Amakuru ahari gushika ubu amenyesha ko umuriro wadutse mu nyubako y'inama nshinga amateka ari uw'impanuka. Abashinga amateka barakoraniye kuva muri indwi mu nama igenewe gutora itegeko ritegekanya amafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka w'2018. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu byaga binini. Guhera ejo kuwa kane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye ariko agendera impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania arabahamagarira gutahuka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umushikiranganji w'intore gati mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye yahereye urugendo rwiwe mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu irimo abarundi barenga 50,000. Kuri uyu wa kane ku mugoroba Barandagiye yahamagariye abo barundi kwiyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahuke kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro. Yababwiye ko amahoro n'umutekano bihari nk'uko umwe mu mpunzi zahawe ubwo butumwa yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Abashaka guhunguka ko boza kwiyandikisha ari benshi kubabwira yuko mu gihugu hatekanye hameze neza ibyabo biramahoro atangwane n'imwe yandikishe hama bavireni batahuke mu gihugu cyabo bagende gutegura cyane cyane bakira gihe cyo kurima nyine bashikire mu mirima yabo bamwe gute catunezere nuko bavuze ati guhunguka ni kugushaka k'umuntu ekina hanene dusaba no kuvuga mbere na mbere tukumva ati igihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuntu ashike mu gihugu yuko bakabitswe batari amajambo gutyo bakabitswemerera neza yuko ibyo yari mu nkuko azobishikiramwo. Hariho nk'abantu turi kumwe n'abanyarugusu baturetse kuri Universite y'u Burundi rero ufite icyo kintu bakora nyine ko bashobora kuzobishikiramwo bakavuze ko turumbiriza tubamba yuko nenga haratekanye mugabo bashobora gusanga ari amajambo ugasanga indyana atari ko bimeze
Kuri uyu wa gatano naho uwo mushikiranganje barandagiye ari nabajeje ukibazo c'impunzi yagendeye kambi ya Nduta niyo kambi nini irimwo abarundi benshi barenga 225 naho nyene ubutumwa yabashikirije nubwo kubabwira ko botahuka muri iyo kambi y'impunzi yasanze hamanitswe ivyapa n'ibipapuro bimwiyamiriza nkuko twabibwiwe n'impunzi zavyiboneye igipolisi cagerageje kumukingira umutekano kuko hahatswe kwaduka akaguru ma mu rugendo rwiwe yari yaherekejwe no mugwi w'abarundi baheruka guhunguka bavuye muri iyo kambi ya Nduta. Abo nibo baciriye agace abo bahora babana mu mahema aho Induta bababwira ko botahuka kubaho neza. Bagize bati tukiri ngaha Induta twari dushonje dukenye twambara ubusa none rabubu tumerewe neza kandi ntaco dukenye. Amaze gushikiriza ijambo ryiwe userukira impunzi yashikirije nawe ivyo yatumwe n'impunzi bigaragaza ko batara tekanirwa mu mitima kugira bahunguke. Naho biruko hari nabandi bavuze ko biteguriye guhunguka nkuko umwe mu mpunzi Nduta abivuga.
Yavuze ati mwege ngaha ndazi nk'abantu politike bahari ntabarondegwa n'ubutungane bahari iyo ko atabarondegwa n'ubutungane murabe mutaye nta kibazo yapa byose twazi dufite dusanga byanditse ko turi ya mirige Pascal ndagiye ntitugaba byanditse abari impunzi hari imigabane ibiri baravuga bati igihe tuganiye n'abanye politiki mwanze kumuhege hamba twegere izo gicumba ko ati mugabe yandika twavuga ariga zise kudafite ibya dutahe mushaka wumva twicira urumva bamusabye kuzarara bake abandi banye politiki bahunze bagasaba amajambo bose akatuhumuriza ati mutahe ati mugabe atumye hafa yarika nyene twahunga ntibishoboka ama iyo abana kaidi kabantu biyandikishije baravuga bati twebwe nk'uko baditeje ni batari mu
izindi mpunzi nazo zerekanye amakenga zifise kubera umutekano muke bibaza ko uri mu gihugu bahunze bavamwo
bivanye n'ukuntu mu Burundi twebwe dusanzwe tuhazi bamwe bamwe n'ukuntu dusanzwe twahunze tumerewe urebye kujya kuntu abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviriye baba bakwishe wewe bakwiyumviriye atane atari kirambire nari ngushora kubakora ibihano urumva nyatadi twagiye nibyo uno muhitsi gakaze kuko ni wowe ungukatana kimudokora kuko niho ikibazo cyege kiri.
Barandagiye urugendo rwiwe yarusozereye mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi irimo abarundi barenga 150 naho nyene yabasabye ko botahuka. Yabahumurije ababwira ko uhungutse atanakimazoba kandi ko n'ivyabo baseze mu Burundi bicunzwe neza. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi yerekana ko impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania bose hamwe barenga gato 235,000 giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato 12,000 no mugambi uzobandanya no mu mwaka kuza hagahunguka barenga 60,000. Pyeclaveni Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda. Urwanda ruzajya ruha visa abaturage b'isi yose barusuye bageze aho binjirira mu gihugu, bizatangirana n'umwaka utaha w'2018. Asumuta Kaboyi araduha iyi nkuru.
Kwa itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2018, abagenzi baturutse mu bihugu byose byo ku isi bazajya bahabwa visa y'iminsi 30 bageze aho binjirira mu Rwanda, bitagombye kubanza kuyisaba nk'uko byari bisanzwe bikorwa ku bihugu bimwe na bimwe. Aya mavugururwa yerutse kwemezwa n'inama y'abaministri yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2017. Mu itangazo rya rayo risohowe n'urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda, urwo rwego rwavuze ko u Rwanda rwemeye guha visa y'iminsi 90 abantu bo mu bihugu nabyo byemereye u Rwanda iyi serivisi, aribyo Benin, Centrafrica, Chad, Ghana, Guinea, Haiti, Indonesia, Senegal, Seychelles na Sao Tome Principe. Hari ibihugu byakuriweho visa ku bafite pasiporo z'abadiplomate n'iza serivisi birimo Djibouti, Ethiopia, Gabon, Guinea, Ubuhindi, Israel, Maroc na Turkiye. Urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ruvuga ko abaturage b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo COMESA nabo bazajya bahabwa visa y'iminsi 90 bageze aho binjirira mu gihugu, gusa bazajya bishyura amafaranga yagenwe. Ubusanzwe abaturage bo muri COMESA bajyaga bahabwa visa y'iminsi 30 bageze aho binjirira nk'uko byagendaga ku bandi bafite pasiporo z'ibindi bihugu byo muri Afrika. Ibise bizamarira cy'u Rwanda, navuganye na Bwana Ismail Bukanani, ni impuguke mu bigendanye na politike, akaba umwarimu muri kaminuza.
Mu
igiye kuzamura rero ku rwego rw'ubukungu n'ego rw'ubucuruzi, byorohereze abashoramari kuza mu Rwanda, byorohereze politike y'ubukerarugendo. Byagaragaye ko guverinoma yatangiraga igitekerezo ari ikintu cyiza kandi cyatumye habaho gusabana, ibyo yagafunguka hagati y'u Rwanda n'amahanga. Rero ko igitekerezo cyatumye ko u Rwanda rufungura imipaka mu rwego kugira ngo habeho kugenderana hagati y'u Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda mu bihugu baba bavamo.
Iki cyemezo cyanageze ku banyarwanda baba mu mahanga bafite ubwenegihugu bubiri, ababo bazajya binjira bakoresheje indangamuntu mu gihe bashaka kwinjira mu Rwanda. Ismail avuga ko ari inyungu zindi zigeze ku banyarwanda.
Ibi gutangaze ko hariho bamwe bari bafite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda ariko bafite n'ubwenegihugu bwo mu bihugu baturukagamo, yabasabaga ko bari ngombwa ko basaba visa aha mu Rwanda kandi ari abanyarwanda. Ibyo bivuga ikintu ko babakuriyeho ko noneho kugira ngo bakoreshe pasiporo cyangwa bakoreshe basabe visa, ahubwo bazajya bagendera ku ndangamuntu bakabona ibyo basaba byose no ku kibuga cy'indege. Icyo ni kimwe mu kikwereka ko tuma noneho abantu bibonamo noneho imikorere ya Leta y'u Rwanda.
Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ruvuga ko kandi rwakuyeho amafaranga yishyuzwaga visa ku banyarwanda bagendera kuri pasiporo z'amahanga ariko bafite indangamuntu z'u Rwanda ku bihugu byemera ubwenegihugu bubiri. Itangazo ryasohowe n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rivuga ko abanyamahanga baba mu Rwanda igihe bagiye hanze nibashaka kugaruka mu gihugu bazajya bakoresha icyangombwa kibemerera gutura mu gihugu. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2008 nibwo urwego rw'abinjira n'abasohoka rwatangiye gahunda yo gutanga visa abantu bazisabiye kuri interinete, hagamijwe korohereza abaturuka mu bihugu u Rwanda rudafitemo za ambasade zishobora kubafasha. Kuva ku ya mbere Mutarama 2013 nibwo abagenzi bava mu bihugu bya Afurika bemerewe kujya bahabwa visa bageze aho binjirira mu gihugu, ndetse amafaranga bishyuraga aragabanywa. Abanyamahanga bafite ibyangombwa byo gukorera cyangwa gutura mu Rwanda, Uganda na Kenya bo bemererwa gutembera muri ibyo bihugu hatabayeho kwishyura visa nk'uko biteganywa mu mushinga wo kwishyira hamwe kw'ibihugu bihurira ku muhora wa ruguru, aho ababifitiye uburenganzira bahabwa uruhushya rwo guhita muri ibyo bihugu uko byakabaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe injira mu muryango wa Afrika buseruko, ariko arahura n'abadandaza abakozi bishyirahamwe OBER n'abapolisi b'imbibe kugira baganire ku kugena isoko rusangi ritunganijwe hamwe n'inzitizi abadandaza bagira iyo barangura ibidandazwa hagati y'u Burundi na Tanzania. Mugenzi wacu Chris Munezero yaduteguriye iyi nkuru.
Umupaka wa Mugina muri Komine Mabanda ni umwe mu mipaka ihambaye ihuza u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Icyo utandukaniye ko n'umupaka w'Ikobero nawo nyene uja Tanzania, nuko ahi Mugina hatarubakwa ikigo rusange cy'umupaka cokorohereza abadandaza n'izindi ngenzi zijabuka. Benoit Bigirimana aserukira abadandaza mu ntara ya Makamba yabwiye umushikiranganji ajejwe akarere k'ubuseruko ko imigenderanire na Tanzania yifashe neza, ariko ko ubushikiranganji bwoza burakurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'amategeko agenga ako karere na cyane cyane ayagenga imipaka.
Mu bijyanye n'abakozi banywa mufite imipaka bajyanye na Uberi, mu gipolisi n'izindi nzego zijejwe gukontora, ugasanga nibo babidindiza batashyira mu ngiro. Kuko basaba ko ngo biza cyane cyane kugenzura impande zose z'ibihugu byombi bajya bagize kwishyira mu ngiro, kuko nibo babituma imyidogo iba nyinshi ni ibintu bitaje mu ngiro
ikibazo cy'amasaha mupaka uba wuguruye naco nyene cyabonetse nk'intambamyi ibuza iterambere y'urudandazwa nsohoka mbibe
ari ibintu byukugara mbibe yaravuga yuko urufunguzo rumwe imbibe bugwagwa n'uwo muri obeyi n'uwo muri papa mugezo yarashize kugara n'abantu barenga nk'amajyana umuntu akabugarana mu bindi bihugu duhari mu bibe batugururiye niyo bintu rero twashakishabanya kubaka ko mwoza mugatanga impanuro zikwiye kandi ziboneka umuntu yugaye imbibe z'ibihugu ntavuze ko ari mu rugo rwiwe cyangwa ibintu bya famiye amenye ko yugaye urubibe rw'igihugu yugaye ko bivuga n'amategeko agumye iruhande yaho hantu yugaye
kuri icyo kibazo mu kigo Aubert babona ahubwo ko inzitizi ari amategeko atabemerera kuduza amasaha yo kugurura imipaka
mabanda mugina umupaka wugururwa 12 zo mu gatondo ukugagwa 12 zo mu ijoro uwo yateze inyuma amategeko atekenya kugira wugurure umupaka ubanza gusaba ubujejwe ivy'amakuru mu komiseri nta buraro buriyo umukozi arabyuka akugurura agakora kumuguro wa imodoka aja kumutora no kuvuga yuko ahaja gukorera nahaba hari birometero 18 zumvikana yuko amaze kugara umuntu aje sambiri umwanya wo kuja kumuhamagara uba munini iya yuko agushikira
Isabel Ndahayo umushikiranganje akurikiranira hafi ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yijeje abadandaza n'abakora mu bisata vita y'ubudandaji ko vuba ikigo rusangi cy'umupaka wa Mugina kigiye kubakwa akaba yabivuze yisunze amasezerano abafasha bagiraniye na leta z'u Burundi hamwe na Tanzania ubushikiranganje bujejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Gongeye buramenyesha ko buriko burasaba ishigwaho y'amategeko afasha abadandaza b'abakenyezi mu gihe byabonetse ko abakenyezi bagize ibice 70% y'abadandaza bakora urudandazwa nsohoka mbibe Makamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Chrissy urakoze reka Ernest ugeziwe akwakira ariko noneho ni bya sporo Ernest ugeziwe aratubwira amakuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru
Amakuru ajyanye n'imikino yaranze iki cyumweru turi kugenda dusoza reka tuyahere ku nkuru y'akababaro inkuru y'urupfu rw'abakinnyi babiri bakanyujije mu mupira w'amaguru mu Rwanda Ndikumana Hamad Katauti ndetse na Hategekimana Bonaventure Gange aba bombi bakaba baritabye Imana mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru Katauti we yahise ashyingurwa kuwa gatatu w'iki cyumweru ndetse Bonaventure we yashyinguwe kuri uyu munsi Indi nkuru yavuzwe cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ikaza no kwemezwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nifatwa ndetse nikurikiranwa rya Olivier Karekezi. Olivier Karekezi ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Olivier Karekezi akurikiranweho ibyaha bitandukanye bikorwa mu buryo bw'ikorana ubuhanga. Kugeza ubu akaba yanamaze guhagarikwa by'agateganyo mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe agikurikiranwa n'ubutabera. Reka dusoreze kandi ku nkuru y'amakipe 32 y'umupira w'amaguru y'ibihugu bizakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ahangaha ni cyakindi kizwi nka mondiale ni mu mwaka utaha mu gihugu cy'Uburusiya aya makipe yose kugeza ubu yamaze kumenyekana ndetse abayobozi bayo baritegura kuzahurira i Moscow mu Burusiya tariki ya mbere z'ukwezi gutaha muri tombora yuko aya makipe azacakirana Mbibutse ko aya makipe uko ari 32 harimo amakipe ahagarariye Afurika ariyo Nigeria, Misiri, Senegal, Tunisia ndetse na Maroc, hakaza ahagarariye igice cya Amerika ya ruguru ariyo Mexique, Costa Rica ndetse na Panama. Mu gihe igice cya Amerika yepfo cyo gihagarariwe na Brazil, Uruguay, Argentine, Colombia ndetse na Peru. Umugabane wa Aziya wo uhagarariwe na Iran, Korea yepfo, Ubuyapani, Arabia Saudite ndetse na Australia. Umugabane w'Uburayi ari nawo ugizwe n'amakipe menshi uhagarariwe n'Ububiligi, Ubudage, Ubwongereza, Espagne, Polonye, Iceland, Serbia, Ubufaransa, Portugal, Ubusuwisi, Croatia, Suede, Denmark ndetse n'Uburusiya ari nabwo buzakira iri rushanwa.
Ernest urakoze ariko none tujye mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda turi kumwe. Jean-Claude we wiriwe? Niko turu di Rwanda ibihumbi 2017 yo gusiganwa ku magare geze he
urakoze cyane Toma turu di Rwanda isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu di Rwanda kigeze kuri etape ya gatandatu no kuvuga ngo ku munsi wejo bazabageze kuri etape ya gatandatu ariko mbere yuko tuvuge etape ya gatandatu uyu munsi ari hakinwe etape ya gatanu intera yo kuva Nyamata berekeza i Rwamagana intera y'ibirometero 93 aho uwitwa Bonaventure Uwizeyimana mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Team Rwanda ari wahageze ari uwa mbere akoresheje amata 2 minota 16 n'amasegonda 26 akaba ari we yukanye intera y'uyu munsi akurikirwa n'umunyarigeria Hamza Yastine hataho Vanegas Edwin witwa Debetion Aron w'umunyaritrea aza ari uwa kane hanyuma René Jean Paul Kiniwabo aza uwa gatanu nuko bihagaze ariko babwira ko kuri classement general cyangwa se uwambaye umupira w'umuhondo mayo jaune akiri Areruya Joseph wo mu ikipe y'igihugu Dimension Data muri Afurika y'Epfo.
Jean Claude we niko ubona abaturage irisiganwa baryitabira nko mu bihe byashize
biragaragara ko baryitabira nyine ubu buri mwaka uko mwaka utashye usanga urukundo abanyarwanda bakuntu kino amagare rushaho kwiyongera twavuga ko cyane cyane ho mu mujyi wa Kigali twavuga ko bagiye banyura no muri Kigali inshuro nyinshi urika ko bavuye Kigali berekeza Huye bavuye i Musanze berekeza Nyamata none n'uyu munsi bavuye Nyamata baca muri Kigali berekeza Rwamagana no kuba ko abanya Kigali bo n'ubundi nta usanzwe babwiriza bakunze umukino n'ibyo n'ibintu rero mu ntara niko byari bimeze usanga mu mihanda hirya no hino bakubise buze baje kureba abakinnyi b'abanyarwanda babogeza ndetse n'abanyamahanga muri make umuntu yavuga ko urukundo rw'igare rwacyari rwa runitoma.
Jean Claude ndagushimiye rero ubwo ngubwo komeza udukurikiranire iryo rushanwa Tour du Rwanda 2017 ku isiganwa ry'amagare urakoze.
Murakoze cyane.
Reka dukubitire mu Burundi naho aho turi kumwe na umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya nkawiriwe.
Wiriwe neza afide.
Watubwira ibitegekanijwe ku byerekeye inkino mu mpera z'indwi mu Burundi.
Ibitekanijwe mu mpera z'indwi mu Burundi ni higanwa ry'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere aho rero rizoba rigeze ku munsi ugira uwa 12 mbere rizajya natangwe n'uno munsi kuko umugwi wa Atletico Olympique kuri Stade Prince Rugwa Gasore watsinze ibitsindo 4-1 Ngozi City wo mu ntara Ngozi na Rukina rero umugwi wa Atletico Olympique watsinze nyuma yo gutsindwa inshuro 4 wikurikiranya mbere mu kino gikaba wari mu kibanza cya 15 mu gihe higanwa gitabwe n'imigwi 16 no kuvuga ko rero iyo higanwa rizobandanira neza ku munsi wa 6 hamwe no ku munsi w'Imana.
Uravye ko ibintu byifashe gushika ubu nihe naye ama club ahagaze neza
gushika ubu umugwi novuga uhagaze neza n'umugwi uri mu kibanza cya mbere ni Didier Burundi Sport for Africa ugakurikirwa rero n'umugwi Message Ngozi muri kino gihe uri kugwanira ikibanza cya kabiri n'umugwi Aigle Noire w'Imakamba ndetse rero ejo ku munsi wa gatandatu umugwi Aigle Noire ukaba uzutana mu mitwe n'umugwi wa Message Ngozi kuri stade y'Igitega mu mupira w'amaguru kandi nababwira ko umugwi serikali y'igihugu wabigemera atarenze imyaka 20 intamba mu rugamba bazabashitse mu gihugu cy'Afrika y'Epfo kuva ku munsi w'ejo aho bazokira urukino rwo kwishyura ejo ku wa gatandatu n'umugwi Banyana wo muri Afurika y'Epfo ni muri za nkino zo kurondera imigwi izokina inkino za nyuma z'igikombe cy'isi kizoba iri Paris mu Bufaransa hano gusa ko mu rukino rwo gutangura izindwi zibiri umugwi Ntama mu rugamba wari watsinze Banyana ibitsindo 2-1 abakoze umupira w'amaguru rero barangiriye ibizova mu rukino rw'ejo.
Urakoze yari umenyesha makuru wacu Evariste Nzikubanya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvo.com naho hari ibiganiro n'amakuru byacu. Mu muri make rero amakuru twabagejejeho nuko muri Kenya abapolisi bishe abantu 3 uyu munsi babarashe byari mu mvururu zubuye nyuma y'ibyumweru 2 byituze byabereye i Nairobi. Abo bantu batavuga rumwe na leta bari bagiye mu myigaragambyo leta yari yabujije.
Naho muri Zimbabwe abanyagihugu bahamagariwe kuja mu mabarabara ku bwinshi kugira basabe President Robert Mugabe kuva ku butegetsi. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe ashingiye ku madini basavye Mugabe kwihutira gutanga ubutegetsi abasirikare bamaze gufata igihugu.
Muri Togo abantu 2,000 bakoze imyigaragambyo ku munsi wa 2 wikurikiranije mu murwa mukuru Lome. Iyi myigaragambyo yatangiye mu kwezi kwa 8 basaba ko Perezida Faure Gnassingbé ava ku ngoma umuryango w'umaranye imyaka irenga 50. Nshuti
rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fazil yegeranije ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mukomeze muryoherwe na Radio ya Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza.